Ijwi rya Amerika mu Burundi tuvugira kuri FM 94.9 FM 95.2 ibice bibiri mu Rwanda naho kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi.
Abanyeshuri bose hamwe harimo naba nabo nabagira birukanwe uyu munsi bari kuri aeroport bose hamwe baragira ku banyeshuri 9.
Uyu ni ambasaderi Joel Nkurabagaya uhagarariye u Burundi mu gihugu cya Turikiya ni mukanya mu makuru ku karere k'ibiyaga bigari amakuru ku karere k'ibiyaga bigari arimo kandi nitora ry'abadepite bashya bazahagarara u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yase n'inama y'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango ejo i Dar es Salaam muri Tanzania.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aratangura urugendo mu mahanga n'umunsi wa gatanu muri urwo rugendo azogendera ibihugu bya Arabia Saudite, Israel na Vaticano. Siriya yiyamirije igitero cy'inteko ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kirindiro cy'igisirikare cya Leta. Leta ya Sudani itangaza ko Perezida Omar al-Bashir yahisemo kutaja mu nama Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ategekanya kuba arimwo mu gisagara cya Riyadh. Aya makuru hamwe n'andi makuru tubafitiye turayagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aratangura urugendo mu mahanga n'umunsi wa gatanu. Muri urwo rugendo azogendera ibihugu bya Arabia Saudite, Israel na Vaticano. Bitegekanijwe ko Perezida Trump yavugiye ku mugaragaro ko atacyizera afitiye abayisilamu ashikiriza ijambo ku idini rya kiyisilamu umurwi w'abayobozi b'iryo dini. Inyuma y'urugendo mu gihugu cya Israel, Perezida Trump azogendera kandi Vaticano ahazobonana na Papa Francisco. Yatangaje ko atakintu na kimwe azomuvuga ko imbere y'uko babonana. Mu nyuma yaho Perezida Trump azoja mu gihugu cy'Ububiligi ahazobonana n'abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna amaso ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique, OTAN, ku mugwa mukuru w'Ububiligi Brussels, imbere y'uko arangiza urugendo rwiwe mu gisagara cya Taormina aho ni ku izinga rya Sicile mu gihugu cy'Ubutaliyano mu nama y'umugwi w'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi.
Muri Irani abaturage miliyoni 56 biriwe mu matora ya Perezida wa Repubulika. Ibiro by'itora byari birenze 60,000 mu gihugu cyose. Birafunga mu kanya saa yine y'ijoro muri Irani. Biraba ari saa moya n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Bwa mbere bongereye igihe cyo gutoraho amasaha abiri, baza kongeraho andi abiri kubera abantu benshi cyane bagiye gutora bitinze. Perezida Hassan Rouhani arashaka manda ya kabiri kandi ni nayo ya nyuma y'imyaka ine. Yarahanganye n'abandi bakandida bane, bose banenze politiki ye mu by'ubukungu n'amasezerano yagiranye n'ibihugu by'ibihangange bitandatu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri gahunda ya nuclear ya Irani mu 2015. Kandida Ibrahim Raisi uhabwa amahirwe ku mwanya wa kabiri inyuma ya Rouhani agaya ayo masezerano, avuga ko yananiwe gukuraho ibihano byose by'umwihariko ibyafatiwe amabanki n'ibigo by'imari bya Irani. Habuze umukandida wuzuza amajwi y'ubwiganze arenga 50%. Babiri ba mbere bazakiranurwa n'icyiciro cya kabiri ku wa gatanu w'icyumweru gitaha. Perezida wa Repubulika ya Irani siwe mukuru w'igihugu, hejuru ye hari umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei ushobora no kuba yamukuraho.
Radio ya Amerika Washington DC. Igihugu cya Siriya ciyamirije igitero cy'inteko ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kirindiro cy'igisirikare cya Leta. Abategetsi ba Leta ya Siriya bavuga ko icyo gitero cyahitanye abantu batari bake, kironona ibitari bike. Abategetsi ba Siriya batangaje ko ibitero by'indege z'igisirikare byabaye uno munsi wa gatanu hafi y'urubibe n'igihugu cya Yorodaniya biriko bigeramira utwigoro tw'igisirikare cya Siriya n'abo bicuditse mu rugamba rwo kugwanya Leta ya Kiyisilamu. Uburusiya bucuditse bikomeye na leta ya Siria bwavuze ko ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika ku kirindiro cy'igisirikare cya leta ya Siria atawo bisabira ko ku munsi wa kane abategetsi ba leta ya Amerika bamenyesheje ko indege z'ingwano z'urunani ruyobowe ziyoboye zagize ibitero ku nteko zishyigikiye leta ya Siria zariko zishyira ibirindiro hafi kandi y'igisirikare aho inteko zidasanzwe za Amerika ziriko zimenyereza abagwanyi b'abanyasiriya. Inteko zishyigikiye leta ya Siria zari ku birometero 25 umuntu avuye mu ikambi y'igisirikare yahitwa Al-Tanf aho inteko zidasanzwe za Amerika ziriko zimenyereza abagwanyi b'abanyasiriya igihe zategwa n'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika.
Umushinjacyaha mukuru w'igihugu cya Sweden Marianne Nye yatangaje ko atagikurikiranye Julian Assange ku byaha byo gufata abagore ku ngufu amaze imyaka irindwi amurega, bityo impapuro mpuzamahanga zo mu Burayi zo gufata Assange zavuyeho kubera ko uburyo bwose bwo kumukoraho anketi bwananiranye nk'uko Madame Nye yabitangaje. Julian Assange ni wa munya-Australia washinze WikiLeaks. Kubera gutinya gutabwa muri yombi, Assange amaze imyaka itanu yarahungiye muri ambasade y'igihugu cya Equateur i Londres mu Bwongereza, cyane cyane ariko atinya kohererezwa ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangiye kumukoraho anketi mu 2010 WikiLeaks imaze gushyira ku karubanda amabanga y'umutekano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi gushize Minisitiri w'Ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jeff Sessions yaravuze mu kiganiro n'abanyamakuru ko guta muri yombi Julian Assange biri ku murongo w'ibyihutirwa. Umuvugizi wa polisi y'i Londres yatangaje nawe ko Assange azahita afatwa naramuka asohotse muri ambasade ya Equateur nubwo bwose Suède yakuyeho impapuro mpuzamahanga zo mu Burayi rero zo kumuta muri yombi.
Naho ku makuru avuga mu karere ka Afrika, leta y'igihugu cya Sudani itangaza ko Perezida Bashir yahisemo kutaja mu nama Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ategekanya kuba arimwo mu gisagara cya Riyadh. Ivyo kubera Bashir adashaka kugira imirimo igenderanire hagati ya Sudani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru muri Sudani Ahmed Bilal yatangaje ko abategetsi ba leta y'icyo gihugu babona ku ivyaha yegetswe ko na sentere mpuzamakungu mpanavyaha vyo tuma bitamworohera kubonana na Perezida Trump. Bilal avuga ko kubonana na Perezida Bashir vyo teza ibibazo Perezida Trump, vyitezwe ko Perezida Trump afata ingingo nimba yo kura Burundi bihano mu vy'ubutunzi Amerika yafatiye ubwa mbere Sudani mu mwaka w'1997. Amenyesha ko hamwe yobonana na Perezida Bashir vyo vyogira ingaruka kuri iyo ngingo. Perezida Bashir arondegwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku vyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ngwano n'ivyaha bityoza agateka ka muntu yagirizwa kuba yakoze mu ntara ya Darfur. Leta ya Sudani yatangaje mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu ko Perezida Bashir atazokwitaba inama hagati ya Amerika n'ibihugu by'Abarabu bivuga ururimi bifise idini rya Kiislamu ku murwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh, aho vyitezwe ko Perezida Trump ashikiriza ijambo ku mwizero wiwe w'idini rya Kiislamu rirangwa n'imigambi y'amahoro. Raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ivuga ko inteko zishyigikiye leta y'igihugu cya Sudani yo mu bumanuko zishe abasivili 114 hagati y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016 n'ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 mu gisagara cya Yei. Raporo y'igisata kijejwe agateka ka muntu mu biro by'ishyirahamwe ONU muri Sudani yo mu bumanuko hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu yasohowe uno munsi wa gatanu. Iyo raporo irerekana kandi ukurasa abasivile mu buryo butarobanura, gusahura no guturira amatungo y'abasivile no gufata abafaso ni nabigeme ku nguvu, harimo abariko bahunga gutana mu mitwe. Ishyirahamwe ONU rimenyesha ko ivyo vyaha ari ivyaha vyo mu ngwano canke ivyaha bikyoza agateka ka muntu. Ishyirahamwe ONU rivuga ko ivyo vyaha bikeneye itohoza. Iyo raporo y'ishyirahamwe ONU itangaza ko gutana mu mitwe kwadutse iyi intego zishyigikiye leta zakurikirana Riek Machar yahoze ari icyegera cya perezida muri iki gihe adacana uwaka na perezida Salva Kiir. Muri rusangi yeye ni gisagara caranzwe n'amahoro. Ishyirahamwe ONU rimenyesha ko icyo gisagara kirimo abantu bari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300 bava mu bwoko butandukanye. Ubwicanyi mu gisagara cya yeye bwafatiye ku bwoko. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwandanya kudukurikirana mu makuru twabateguriye.
Radio Ijwi rya Amerika ni kuri internet radio@voa.com. amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda uyu munsi yatoye abadepite bazaruhagararira mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'Afrika y'Iburasirazuba, umuryango EAC, basimbuye abari barangije manda. Umunyamakuru wacu I Kigali Asumta Kaboyi araduhe inkuru.
Namatora yabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko hano I Kigali, inteko itora rigizwe n'abadepite n'abasenateri 93% bagize inteko. Abadepite 9 batowe, hariho abari basanzwe muri iyi nteko ya gatatu y'umuryango w'Afrika y'Iburasirazuba, manda yabo itararangira. Mu bari basanzwe bari muri iyo nteko, 4 baturuka mu muryango wa FPR Inkotanyi. Abo barimo Petro Celestin Rwigema, Martin Ngoga na Oda Gasizigwa, Fatuma Ndangiza we yinjiye bwa mbere muri iyi nteko. Ishyaka PN na PSD bombi batanze umukandida umwe ubahagarariye. Imyanya isigaye yatorewe abahagarariye urubyiruko, abamugaye ndetse n'abagore. Ku batowe binjiye mu nteko y'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba, abavuganye n'ijwi rya Amerika batangaje ko bafite intego yo kurangiza ikibazo cy'impunzi z'Abarundi zahungiye hirya no hino mu bihugu bigize iyi nteko. Uyu ni Depite Rwigema Pierre Celestin wo mu ishyaka rya FPR.
Ni ikibazo kituhangayise kandi kitugoye, ariko kugikemura nanone ntabwo byoroshye atarimo ubushake bwa buri gihugu. Ubu rero uko nongeye kugira amahirwe yo gusubirayo, kandi nkaba nari muri komisiyo politiki ndibwira ko nzanayigumamo, tuzongera tugishyireho umwete. Twatanze raporo dutanga za ntozo zijya muri summit inama y'abaperezida, ndizera ko izanabijo. Ubwo nabo bafite icyo bazabivugaho.
Mu badepite bagize umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba, hari n'abasanga ikibazo cy'u Burundi kirushije cyane imbaraga ubushobozi bw'inteko y'Afurika y'Iburasirazuba, bo bagasanga umwanzuro w'iki kibazo cy'u Burundi wava ahandi. Depite Martin Ngoga na Depite Fatuma Ndangiza bombi mu ishyaka rya FPR.
Ngira ngo ikibazo cy'impunzi cya mbere nk'u Rwanda mu rwego rwa East African Community nk'uko nabivuze, no kuzareba ari amasezerano yagiye asinywa, amahirwe aha abaturage ba East Africa, harimo n'icyo kibazo, gukemura icyo kibazo cy'impunzi, tugakora ubuvugizi kugira ngo ayo masezerano yubahirizwe.
Ari ku rwego rubifite ububasha n'urwego rw'abakuru b'ibihugu era, aho bibaye ngombwa dutanga umusanzu. Byarabaye muri iyi nteko iri hisoza manda, ndibwira ko nibiba ngombwa no mu gihe kiri imbere bizakorwa, ariko ikibazo cy'u Burundi kirimo inzego nyinshi zisumba era.
Muri iki cyumweru Minisiteri y'Impunzi yari yagaragarije Komisiyo y'Ingengo y'Imari mu Nteko Ishinga Amategeko ibibazo byatejwe n'impunzi u Rwanda rwakiriye. Hakurikije imibare itangwa na Minisiteri ishinzwe ibibazo by'impunzi mu Rwanda, impunzi z'Abarundi zahungiye ku butaka bw'u Rwanda ubu zibarirwa mu 90,000. Minisitiri Serafine Mukantabana asobanurira abadepite bagize Komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ishinzwe iby'ingengo y'imari, yavuze ko iki kibazo kitoroheye Leta y'u Rwanda.
Ufite ikibazo cy'ubutaka bwo gutuzaho izo mpunzi. Imahama habaye hatoya, rero n'abanyekongo nabo kubera ko barabyara, abana bamwe bagakura bakeneye kuva mu mazu, naho dufitemo ikibazo cy'ubutaka, ku buryo ngo bakomeje kuba benshi cyane biragenda gute, ni ikibazo tukiga, kuko ubutaka bwo ntabwo ari elastike, ntabwo ari ikintu ukurura. Ubu ngubu ikintu turi gukora ni ugushakisha uburyo hahinduka uburyo bw'imyubakire, wenda nk'amashuri n'amazu akomeye akubakwa muri etaje, bityo tukunguka ubutaka bukeya.
Ikibazo kimwe nacyo kiri mu gikomerezo mpunzi ziri mu nkambi. Leta y'u Rwanda ivuga ko igiye gutangiza uburyo bwo gukoresha gaze nk'ingufu zo gutekera impunzi, kubera ko inkwi zisanzwe zikoreshwa ari nyinshi cyane. Minisitiri Mukantabana Serafine ari imbere ya Komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ishinzwe ibya budget, yavuze ko buri mwaka hatangwa miliyari 2 mu gushaka inkwi zikoreshwa mu mpunzi. Ishami rya Loni rishinzwe impunzi ryo ryemeye gushaka amafaranga yo kugura iyi gaze buri mwaka, cyakora ikibazo cy'ibindi bikoresho byifashishwa na gaze kikaba kitaraboneka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Inama ya 18 y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu seruko ejo izokoranira I Dar es Salaam. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari kumwe mukuru wa Tanzania aratubwira abamaze kuhagera.
Intumwa za Leta y'u Burundi zamaze gushika I Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu cya Tanzania, ahatekanijwe kubera inama igira 18 y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Izo nazo zirongowe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo. ari kumwe n'umushikiranganje w'imigenderanire Alain Menyamitwe hamwe n'umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ajeje byo kumenyesha makuru Willy Nyamitwe. Intuma zibanziriza abakuru b'ibindi bihugu mu Rwanda hamwe n'Uganda nazo zamaze gushika, harimo abashikiranganje bajejwe yinjira givyo bihugu muri Afrika y'ubuseruko canke abandi bakozi bakuru muri ubwo bushikiranganje hamwe n'abaserukira ivyo bihugu. Umukuru w'igihugu c'Uganda mbere Yoweri Kaguta Museveni niwe azocashikirizwa uburongozi bw'uwo muryango mu kiringo c'umwaka wose. Azo basubiriye umukuru w'igihugu ca Tanzania John Pombe Magufuli. Haramaze gushika kandi n'abandi baserukiye ibihugu n'amashyamwe mpuzamakungu nka ONU hamwe n'ibihugu vya Buraya na Amerika. Iruhande yabo hari n'intumwa z'urunanise na RED rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Abo barongwe n'utwara ugo runani Charles Nditeje babwiye Ijwi ry'Amerika ko bazanywe no gutuma umuhuza mu biganiro vy'abarundi Benjamin Mukapa ijambo yobabwirira abo bakuru b'ibihugu. Muri ubwo butumwa harimo ko bugondoza umukuru w'igihugu c'u Burundi akita ibiganiro hamwe nuko yohagarika umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro.
Ica kabiri twamushikirije twavuze tuti ibiganiro ntibiratera intambwe ejo nibatika ico kibazo c'u Burundi bizo vyerekanye yuko abo bakuru b'ibihugu nabo nyene baduhevye ikibazo c'u Burundi batakicitayeho barundi rero bazoca bimenya. Ikindi twamushikirije twavuze tuti no ariko ibiganiro bitariko biratera intambwe ukaba wavuze yuko mu kwezi kwa gatandatu amasezerano azoba yabonetse twatira ku mukono. Ayo masezerano azoba yavuye mu biganiro biri hagati yande nande yashitse kuki ko gushika uno munsi atakinwa kimwe kira cerekana yuko nkuru nziza zo kwemera ko tuganira kandi ko turumvikana tarumvikana nivyo tuzoganira.
Ne mu gihe ibiro vy'umuhuza amatate y'u Burundi Benjamin Mukapa vyemeje ko umuhuza yatumiwe kugira ngo ashikirize cegeranyo caho agejeje igikorwa yahawe nabo bakuru b'ibihugu co kuba umuhuza amatate ya politike ari mu Burundi na mugenzi we Yoweri Museveni perezida w'Uganda. Naho ku rutonde bitagaragara ibyo biro vyavuze ko umuhuza azoshikiriza ico kibazo mu nama ariko mu mwiherero wabo bakuru b'ibihugu mu kwezi kwa kabiri. Inyuma y'ibyo biganiro vyabereye Arusha uwo muhuza yari yifuje ko hoba inama nk'iyo y'abakuru b'ibihugu ku kibazo c'u Burundi.
There is an imperative need to hold an East Africa Community extraordinary summit.
Atangiye gusaba ko atumwa ko inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo bafashe gutorera umuti intambamyi nabonye zibangamiye amahoro n'umutekano kandi zinatuma ibiganiro bidatera imbere. Ati cyo murano uko nkamwese mu butandukane bwanyu muhuriza ku muzi hame n'ubwizi bwa nabi buhari ikane cyatumye haduka amatati. Ati ndizera neza ntakekanya ko ivyo ari byo bizoganirwa ko mu biganiro byose bizoba.
Remain the basis for the next dialogue session.
Abo batavuga rumwe na leta bamenyesheje ko iyo nama ishobora kuvamwo urukiza canke umwiheburo ku Barundi.
Ni nama tuzigamwe byinshi kandi ishora kuva mu wiheburo mwishi cyane ku Barundi atari kuri twegwe gusa.
Twibutse ko muri yo nama igira 18 y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yo kuri uyu wa gatandatu rizoba ari bagiye ijya mbere umukuru w'igihugu cha Sudan y'Epfo Salva Kiir yakegwa iruhande y'abagenziwe. Pierre Clavin y'inkuru i Dar es Salaam ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Clavin y'inkuru kuri iyo nkuru. Abanyeshuri 9 b'abarundi bari muri kaminuza zo mu gihugu cya Turkiya birukanywe baregwa ko bakoranye n'amashyirahamwe leta ya Turkiya yagiriza uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi hamwe n'iterabwoba. Mugenzi wacu Frederic Ngundikije yavuganye na ambassadeur Joel Nkurabagaya amubaza uko bimeze.
Ubwa mbere na mbere hoho ngira mwarabyumvise ko aha muri igihugu cya Turkiya habaye abashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka uheze aho naho hakaba hari mu kwezi kw'indwi. Mu nyuma yaho rero harabaye ingorane nyinshi nto ronka n'akanya ko kudondagura. Muri izo ngorane harabaye ingorane zijanye n'amashure n'abanyeshure bari mu mashure yari mu minwe y'abagirijwe ko bafise uruhara muri iryo geragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi. Ibyo byatumye mbere amashure ya kaminuza atari make agera ku 15 yugagwa. Aho rero mu gatahura yuko iyo amashure angana gutyo yugawe bikurikira nuko abari muri yo basha baje mu barabara ariko leta yaragize kwishoboye abanyeshure bagize amahigwe bamwe bamwe leta yarashoboye kubaronkera yandi mashure abatagize amahigwe nabo bamwe barafunzwe abandi barirukanywe barasubizwa mu gihugu cyabo
ibyaha bagirizwa n'ibihe
musanzwe nkuko byagiye birandikwa mu nyamakuru bitari bike mbere bamwe bamwe bakaba bagiye bari basanzwe babizi aha muri Turiki abanyeshure baje mu buryo butandukanye hari habaje n'amabuse ya leta byo bita cooperation bilaterale hariho nabaje ku buryo privé donc birihira bo nyene baka amashure bafite amafaranga bakaza bakiga hariho rero nabandi bazanywe nabagira nabo twita bagira neza amafondasi atari make cyanke akagwika abantu cyanke umuntu ugasanga agiye nko mu gihugu runaka asanze abanyeshuri babiri batatu bacanke barenga bari mu ibarabara mugabo bari basashaka kwiga akaca bafa donc amufata akamurungika akaza kwiga
abirukanywe bari mu mirwi ihe mwatubwiye imirwi itatu abaje baronse bourse privé eka abaje muri mu byaka imigendane hagati y'ibyo bihugu bibiri eka nabaje baronse imfashanyo y'ayo mafondation abanyeshuri ariko barirukanwa ari mu murwi uyuwe
abanyeshuri ariko barirukanwa nabari muri ayo mashure yugawe abo nabo ahanini akaba ari abo baje mu buryo bwo kwimenya bo nyene abandi nabo bazanywe nabo twita bagira neza nibo wasanga abashinzwe umutekano abashinzwe securite bagira mankete bagasanga umunyeshure kanaka yashitse ngaha azanywe n'umugira neza kanaka uwo mugira neza rero basanze ari umwe muri abo bafise uruhara muri iryo geragezwa y'utembagaza ubutegetsi uwo munyeshure baca bamufata nawe nyene nkuko ari umwana wabo
ku ruhande rwa ambasade y'u Burundi muri Turiki hari ikintu mwigeze mukora kugira ngo musigure niba abanyeshuri batakorana nabo nayo mashirahamwe aregwa ko akora ibitero by'iterabwoba
ku ruhande rwa ambasade y'u Burundi twarakoze ibitari bice mbere bimwe bimwe tukaba twabikoranye n'abagenzi abandi ma ambasade
murashaka kuduha igitigiri cy'abanyeshuri b'abarundi bamaze kwirukanwa
abanyeshuri bose hamwe harimo n'abagira birukanwe uyu munsi bari kuri aeroport bose hamwe baragera ku banyeshuri 9 bane baramaze gushika mu Burundi kandi haraciye igihe abandi batanu bari kuri aeroport ngira wamaze kurira indege
muri rusange abarundi b'abanyeshuri bari muri iyo mirwi itandukanye ekaronse ifashanyo kuja kwiga mu buryo butandukanye bose hamwe nibanga
mu byukuri biragoye kuvuga igitigiri cy'abanyeshure ahubwo iyo mumbaza muti abanyeshure baje mu buryo twita cooperation bilaterale nibangahe abo nibo duheza tukamenya rero kugeza kuri uno munsi abanyeshure dufise igitigiri cyabo cy'abaje mu buryo bwa cooperation bilaterale n'abanyeshuri bagera ku 70 duharuye guhera mu 2012.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda abwo rero mumukurikiranye iby'aba banyeshuri b'abarundi bigaga muri Turikiya noneho tujye rero mu birebana na siporo mu byo mu Rwanda no mu Burundi muri iyi weekend hateganijwe iki mu Rwanda tubariho duhera Jean-Claude Munyandinda turi kumwe kuri telefone Jean-Claude we championnat y'umupira w'amaguru ni kimwe giteganijwe muri iyi weekend umupira ubona ushyushye ukomeye abafana bategereje nuwuhe
urakoze cyane Toma nababwira ko imikino yakomeje kuri uyu munsi n'ukuvuga ko bakinaga umukino wa 27 umunsi wa 27 wa shampiyona bivuze ko hasigaye iminsi atatu yonyine kugira ngo shampiyona irangire ariko yarangira yagira ikipe ya Lyon Sport yari yamaze kwegukana iki gikombe kuko yakegukanye ubwo yatsindaga Mukura Victory Sport ejo ndi kwa gatatu ariko rero ntibyabuje ko shampiyona ikomeza aho uyu munsi abaye imikino itanu aho police FC yatsinze Sunrise bitatu kuri bibiri Nyagatare, APR FC na AS Kigali ziranganya kimwe kuri kimwe kuri stade ya Kigali Nyamirambo, Musanze itsindirwa ku kibuga cyayo cy'ubworoherane n'Amagaju bitego biri kuri kimwe, indi kipe yatsinze biri kuri kimwe n'Etincelle FC yatsinze Marine kuri stade Umuganda bitego biri kuri kimwe nyine, hanyuma Kirehe nayo itsindirwa iwayo na Bugesera bitego biri kuri kimwe. Imikino isigaye kuri umunsi wa 27 w'imikino ni itatu izaba ku munsi w'ejo, aho Espoir izakira Kiyovu Sport irusizi, Pepiniere igakina na Kiyovu na Rayon Sport, Pepiniere izakina na Rayon Sport hariya ku kibuga cyo Kuyenzi, hanyuma undi mukino uhuze Mukura Victory Sport na Gicumbi kuri stade ya Huye i Butare.
Hateganijwe rero n'isiganwa mpuzamahanga ryo kwirukanka ku maguru marathon.
Ejo siganwa nyine rirahari, marathon y'amahoro iba buri mwaka, ni ukuvuga ko harimo ibyiciro bitatu nk'uko bisanzwe, hari abasiganwa marato yuzuye ibirometero 42, abo barahari higanjemo n'abaturutse hanze y'u Rwanda harimo n'abanyakenya basanzwe bazwiho ubuhanga mu mukino, hari abazasiganwa kimwe cya kabiri cya marato ni ukuvuga ibirometero 21, naho harimo ishiraniro ko harimo abakinnyi basanzwe nyine bazwi mu marushanwa mu Rwanda no hanze, hakaba n'abandi bazasiganwa byo kwishimisha nabo icyo cyiciro gihoraho icyo gihe, ndetseho nta nubwo batanga ibihembo, niho usanga harimo abantu b'ingeri zinyuranye harimo nabo dusanzwe tuzi mu myanya y'ubuyobozi, ndetse hari n'amakuru yavuze ko hari n'abayobozi bakomeye bo mu gihugu cya Kenya ndetse no mu Rwanda bazitabira imarato y'amahoro muri urwo rwego rw'abishimisha nguko uko isiganwa rimeze. Ariko hari n'imikino yo gusiganwa ku magare, aho ejo hazaba icyiciro cya gatatu cya Rwanda Cycling Cup, aho hazaba hibukwa abayobozi cyangwa se n'abandi bantu bigeze kugira uruhare rukomeye muri siporo y'amagare bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994.
Iryo siganwa ry'amagare rizava Muhanga rijye Rutsiro?
Niko bimeze, rizava urebye icyerekezo ni ukuva mu majyepfo yerekeza iburengerazuba, ariko twavuga ko ahubwo ari Ruhango Karongi, kuko abagabo amakipe nyine y'abagabo bamenyereye amarushanwa bazahera Ruhango bazi Muhanga bajya Karongi, ariko hakaba n'azabahagurukira i Muhanga bajya i Karongi direkte, cyane cyane abatoya bategeje ku myaka 20 ndetse n'abakobwa b'abangavu, abo nibo bazahagurukira i Muhanga bajya i Karongi, ariko abandi bazakora intera ndende yo kuva mu Ruhango bazi Muhanga bajya i Karongi, ariko ndetse banazenguruka ishuro 10 mu mujyi wa Karongi, bivuze ko naryo rushanwa ritazaba ryoroshye, aho amakipe 9 yose azaba yaserutse, bigaragara ko hari n'iterambere ryabayeho, kuko mbere wasanga ari nk'amakipe 5-6 aseruka, ariko none hari andi makipe mashyashya yiyongereyemo ku buryo amakipe azaba ari 9 aturutse mu duce tunyuranye tw'u Rwanda.
Jean Claude Munyandinda, urakoze cyane.
Tukubitira mu Burundi naho dutega amatwi Evariste Nzikobanya. Nka Evariste, wiriwe?
Wiriwe neza Fidel.
Watubwira ibintu bitegekanijwe ku bijanye n'inkino mu mpera z'indwi mu Burundi muri make.
Mu mpera z'indwi nta nkino haba umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere zitegekanijwe, ni ukuvuga ko izo nkino zabaye hagati y'imirongo indwi kuva ku munsi wa kabiri, aho rero biboneka ko umuguri Diaridike Burundi Sport for Africa mu cyicaro cya mbere uzaba warabaye uwa mbere, kuko gushika ubu ufite amanota 65, mu gihe uwukurikira Atletico ufite amanota 60. Ikindi umuntu yamenya muri higanwa ry'uno mwaka ni uko umugwi Vitaro wari ugize iminsi wikurikiranye mu gutwara igikombe mu cyicaro cya mbere ugaserukira Burundi mu migwi yabaye ya mbere iwayo uno mwaka ataco wakije, uri mu kibanza cya gatatu n'amanota 58 w'umugwi, kandi wari nakuwe no mu higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu, ni ukuvuga yuko umwaka umugwi Vitaro utazoserukira igihugu. Umugwi bisa n'uko byamaze kugora cyane,
use ni urangiza
Muzinga umugwi wa Gisikare Muzinga ubu ni wa nyuma ufite iminota 20, ni mu gihe abantu benshi bidoga bavuga ko buri musirikare buri kwezi katwa amafaranga 25 yo gushyigikira uwo mugwi, urakoze no kubona wakorose mu cyakandi cyigana umupira w'amaguru.
Urakoze Evariste Nzikobanya. Aha niyo turangirije amakuru twari tubafitiye kuri saha kuri mikro, mwari kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi, maze rero turabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika, kandi mugire weekend nziza.